Murunda wana umu ibarabara wa haru kwa mubihumbi litatu virenga nkuka matohoza kozu wa zereka na ari nchi kusumba handi ni mugisagara cha Bujumbura haka kulikira kumugwa mkuru inhala ya Gitega hakati na hakati mugihugu no kumugwa mkuru wa Ngozi muraruko leki sigura kwimi gwinya mkuru ya wana umu ibarabara litatu inyatu na wembalira umuyoboza jerugi sata chaba na nini jango mwushikira nganji wakati haka azina munu
hari hawa na bachamu barabara kujango baronge wibabe shidaho abo birirwa mu barabara mugabo ku mugoroba bagataha mu miryango ahusanga kenshi arabazeyi cyangwa abantu bo mu muryango babatumye kuja kurondera ubundi mugugira kabiri n'abana twita hari horfije n'abana usanga mu miryango bitameze neza ugasanga rero umwana ahisemo kuja mu barabara kuko abona yuko mu muryango ahari atabayeho neza atumva ko amerewe neza hanyuma hariho umugabo wa gatatu twavuga ko ari abana bakuze nako tubita bakuze bo mu barabara kenshi usanga ari abantu batagira n'iyo baje bava batazi iyo bamuka bakaba bangaho mu barabara akabona kumenga ubuzima n'ubusanzwe ari mu barabara
kugira abave mu barabara amashengero amashyirahamwe yigenga na leta ubumvikanye kugira urunani rumwe nk'uko bisigurwa na Musenyeri Yahatse Bigirimana arongoye Diyoseze ya Bujumbura mu ishengero rya Anglikani
amashyirahamwe n'amashengero twiyemeje gukorera hamwe na leta kugira ngo icyo gikorwa gikorwe neza kuko twabonye yuko icyo gikorwa atamugwi umwe gusa ukishoboza leta yonyine ntiyobishobora amashengero yonyine ntiyobishobora na sosiyete sivile tugiye hamwe turashobora gushika ku kintu kiboneka iyo abantu bashyize hamwe kandi abantu bakabyumva kugira tuti igikorwa cya mbere ni ukugira ngo abantu bumve icyo kibazo kumwe hanyuma bashire ko bakore
ntawe mbari yemeza ko icyo gikorwa cyamaze kumvikanwa ko
ikibanza cy'umwana si mu barabara ikibanza cy'umwana kibereye ni mu muryango niho umwana akingirwa niho umwana ashobora kuronka isa fungura ntiharonka ice yambara ntiharonka ashobora kuja ku ishuri ikiyumviro cya mbere ni uko tubitunganya mu byo twita initiative a resultat rapide kuko twasanze yuko uko twahora iki gikorwa cy'abana bo mu barabara uko bahora bakura mu barabara ko bifata igihe ugasanga bariko barabwira gusubiza umwana umwe mu muryango mu barabara haje abandi bashika batanu uko byahora bigenda bashusanga bifashe umwanya muremure ugacusanga naho hari utwigoro tutari duke twakugwa ntizabuza ko abana bo mu barabara baguma bongerekana
ibyo byose abafashanya na leta muri iki gikorwa biyemeje kubishyigikira
twiyemeje yuko aba bana ibigo bazobashyiramwo tutoshobora guherekeza twebwe twagira accompagnement moral et spirituel kandi tugiye kwegera imiryango abana tubabona mu ibarabara ariko abo bana bava mu miryango rero tugiye kwiyemeza kubandanya kwigisha mu miryango kugira ngo mu miryango haboneke urukundo habe heza abana bashobora gukunda bagakurira kandi nabo bana tubegere cyane cyane tubereke urukundo
iruhande y'urwo rukundo hari ikindi kintu gishimisha ubunani bw'amashyirahamwe ahandi hagateka k'abana Fenadebe Jacques Nshimiyimana ni umukuru warwo
leta nyine yategerezwa gufata nimero ya mbere kugira ngo ikure abana bari mu ibarabara ibo igira kabiri dushima icyo gikorwa ni ukubera ko leta ihari uno munsi yashize mu byo no kwita amapriorite yayo icyo kibazo cy'abana bo mu ibarabara ikabona yuko ataterambere tuzoshika ko nk'abarundi uwo mugwi abana naho batoba ari benshi cyane tubasize inyuma leta bayerekanye uko abana bafashwe nk'abarundi nk'abandi
ariko rero ayandi mashyirahamwe nka Fondation Habitation asanga hari n'undi mugwi w'abantu ukwiye gukurwa mu ibarabara byihuta oda ndi umwami n'umukuru waryo
hariho abantu bakeze mu zabukuru basabiriza mu ibarabara abo rero uretse n'uko batagira n'amagara barababaje cyane kubona umuntu yarakoze imyaka n'imyaka hageze ko ariho nka retreat agaceje gusabiriza mu ibarabara birababaje mukuri abo bantu birihuta cyane imbere y'abandi bantu bose kuko kugwa mu ibarabara akajugumba mu ibarabara acagenda bavuga nabi ubu batabahaye kubera kunanizwa n'ugusaza no kuruha abo bantu mukuri birihuta
ubu mugambi wo gukura abana mu ibarabara ukeneye uburyo butari buke nubwo leta ivuga ku cyangombwa ari integuro kurusha amafaranga
integuro ya mbere kuko ni ibintu tugenda turahindura birashobora kuzosaba amahera atari make ariko ibyo dutegekanya turashobora kuvuga yuko ashobora kuba arenga gatoya nk'ibihumbi miliyoni amajana atanu
ikibazo cy'abana bo mu ibarabara cyatanguye kwibonekeza mu Burundi nyuma y'ubwicanyi bwakurikiye iyicwa rya perezida Melchior Ndadaye mu 1993 utwigwaho twose twakozwe two kuri bakuramwo gushika ubu nta muturama twashyitseko urunani rwo kubasubiza mu miryango rwifuza ko mu myaka itatu iri imbere atamwana n'umwe yoba akirangwa mu ibarabara Roger Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.